ziki. Wibaziki ni kiganiro kiguha umwanya wo gushikiriza icyumviro cyawe ku bivugwa hirya no hino byerekeye igihugu cy'u Burundi.
Wibaziki.
Twakure, andika ubutumwa ariyo message cyangwa uturungikire amajwi ariyo audio.
Wibaziki.
Uko gutegura amatora
wibaziki
kamera iyo ngingo je ntago nayakiriye neza.
Ndabamukije bakunzi ba radio Inzambaga teka kawe nongera ndabikaze mu kiganiro wibaza iki cyo kuri uno wa mbere igenekezo rya 2022 ntwara ne umwaka wa 2021 ikiganiro cyacu ucuye umunsi tukazaha kuba turi kumwe mu buhinga bw'ibyuma na Jasmin Nduwimana ariko ari wari kadufasha kubwira amajwi yeka n'amasanamu bibashikire neza amasanamu ushobora gukurikira ku rubuga rwacu rwa Facebook radio Inzambaga teka kawe canke ku rubuga rwacu rwa YouTube ikibiriraho ho ubwira bashikizi kiyane rero ni Alex Keza nkaba uyu munsi tuzakubaganira kubijanye no mugwi severe ujejwe ukuri no kugwanya no kunwanisha abarundi ubashima ingene igikorwa cyo kuzura igisagara ibisiga nako urashima ingene igikorwa cyo kuzura ibisigarira by'abantu bishwe mu ntara ya Bururi mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1972 uko kiriko kiragenda muri iyo ntara ya Bururi. Umugwi severe uvuga ko amagufa arenga igihumbi n'amajana 4 yatowe mu binogo rusangi 11. Mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru ku munsi wa gatanu w'indwi iheze, Pierre Claver Ndayicariye arongoye uwo mugwi avuga ko muri ico gikorwa bako ranye neza n'izindi nzego zitandukanye. Woba wibaza iki kuri ibyo byashikirijwe n'urongoye umugwi severe nkuko rero mu bimenyereye turabasaba turumke amajwi yanyu ari audio canke ubutumwa bwanditse mu kanya gatoyi turaje dutangure n'ikiganiro cyacu. Inzambaga teka kawa nkuko rero twatuje kuyomenyesha kubijanye n'igikorwa kiko kirakogwa no mugwi severe mu ntara ya Bururi. Reka twumvirize umunywanyi wacu wa mbere Jean Marie Bigimana ari mu gisagara cha Bujumbura agire hica bidushikirije ko
twe ntidushima ko turazi ibyo bakora bashize mu kangaratete abanyagihugu barabanyaze barabatwaye amatungo yabo barabatwaye amatungo yabo babagiriza ko ngwarayo banyaze nuwaja kubaha igiturire cyangwa akaja kubahenda ngo itongo n'igiwiwe baca bagenda kubyaka uwo muntu yaba ari bamwo cyangwa yaba aririma nukuri uwo mugwi waranyatse abene gihugu wakoze nabi cyane wakoze ibintu bibi cyane kuko amacakubiri yoyo yaramatse kuja mu mitima yamatse kuja mu mibiri y'abantu bivanye n'uwo mugwi severe kuko uwo mugwi severe nibuke ko waje waje muri ibi bihe by'amagume rero rumva waje ari wo gushaka kwagiriza ubwoko bumwe ngo nibwo ngo bwagitse ngo bwakozeho nyabwoko oru kandi abo aribo buyishwe ubwoko bariko aragiza aribo bwishwe aribwo bwahohotewe aribwo nkeho mu gihugu barabufashe nabi barabusuzugura baranabuhoneje banashaka barabuhoneje uko babandanyije babahohotera ubwo bwoko bagiriza ngo nibwo ngo bwishe ngwa bahutu ngo 22 oro kanda kugira ari gushaka bakatishe kibazo aho kiri bakatishe ingorane ziri ho zavuye ingorane zavuye kuri abo nyine bariko barakingira ikibaba ngo ntacyo bakozebo ngo nta muntu bishe ngo iho nyabwo ko yakoze ngo basutse
Tuwandanya kigani roho wibaze kichukuru no uambere tuwandanize muna la gitega Thierry he nikoni mbede na wenye ne aragila icho shikirije tumtega matu
Mwara mutereza Chompa wakuruwa mkusebe jewe na kinu kile kile nda wapuka kuko Ibiju kura nibi nubita janyi na mateki kwa nibi nubija manyanga ya wanyine Mishiri yeho Na wapuka nchari kikore shushumu gangu zende wapuka arumu kukwale waloni wosu Jawa nta byinshi bwa ndabako kuvana kera abi babona ibyo ukora n'ibintu by'amanyanga umugambo sende FDDD ukoresha kugira ngo wigire inyuma bamwe bagirize ibintu biriya kuko nta kuri na kumwe ukoreramwo gusa ico kwabonye nuko gusa ufata ikambye utaraze ngo naba cyane abari ya gusa bakaca bitirira ngo nabahutu birinzwe na kabiri kumbe harimo n'abatutsi 93 Kwa wamaze kubazura rero ntibavuga nta n'ikindi kibazo gati na bapfuye ndira kabiri gacha babagira ngo nabana ntuba babaho tugusa nico cyo nyene uwo mugwe nabonye ukora nta kindi kintu ndabona ushobora kwerekana wabaza ngo ko uhari kugira ucanije mu bantu nta kintu cyo kumwanisha ufise uko byo umukuru wawe akora ibyo nta wibara bigaruka ko abantu baramuzi yakora nta utabizi kupfa kirongoye ibintu by'amatora n'umuntu yagejwe ibintu byo gucanishamo gusa nta kintu cy'ukuri Jewo zipoza kutamba hali kukuna chumaze Atara kujanisha baro na hati chukuri umari ya banyagi hugu Uwosha kawuna huku ura kukuna chumazu Na chumazu ojo ni hachumbo nitu wako ya baro Mwinibyo kujanisha baro kusa Kuko na haa mga watu zina nchenda na gata tu Kwa wala tunabla kuchafwa mwanawe ya zina kabili Munga na mwuzi ni mwenda wabuna wabu wangu kini kimeko cha watu zini nchenda na gata tu Chani ni zina na kabili mwana watu zibara fuu mukabo wabitirira ko abote bindi nakabije cumana neza ko uwo mugwa tafu mazo ari wo kujyanisha abantu gusa takindi kubaza kuko nuko ndabura nta bindi byo no kongera cyo zipota kutabaho bwanje niba
Kiganiro wiyoze kikira mandanya kuri radio inzamba gatika kawe ari bariho ukija ku murongo twibitse yuko tukaba tuganiye kujyanye n'umugwi Severe ujejwe ukuri no kunwanisha abanyarundi urashima ingene igikorwa cyo kuzura bisigarira by'abantu bishwe mu ntara ya Bururi mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1992 uko biriko biragenda muri iyo ntara ya Bururi umugwi Severe ukavuga yuko amagufa arenga 1400 yatowe mu nuko urusanga 11 mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru ku munsi wa gatanu w'indwiheze Pierre Claver ndayicariye arongoye umugwi akavuga ko muri ico gikorwa bakoranye neza n'izindi nzego zitandukanye rika rero tubandanye ikiganiro cacu twumviriza abanywanyi bacu bari he nawe nyene mu gisagara ca Bujumbura mu makarti atandukanye ariyo Kanyosha na Kamenge wili he ntwari hamwe na Jean de Dieu ni cyenzi hirika tubategewe
ndabaramukije hano mu kiganiro wibatse ki kuri cyo kiganiro umugwi Severe jeje kuri n'ukuri kuranira uwo mugwi rero bashima ngo igikorwa cyagenze neza gute cyagenze neza gute kandi abarundi babitokera Abarundi beshi haritokira abarundi beshi barabacanishijemo abarundi beshi bafise intumu n'agahinda kubera uwo mugwi Severe igikorwa wakoze woshima nuko bacanishijemo abarundi bacanishijemo abenegihugu bose nukufuga ko ubu abene jimu kubasitaniye akantu kakamu nungunu kakashari umutima wawo umutima yabo itandukanye y'abarundi baragize barateye imitima mibi barateyemo inzigo n'ishari mu mitima bivanye n'amajambo bagiye barashikiriza bivanye n'intumbero babihaye kuko intumbero babihaye aba bajejwe ukuri no kurekuranira uyu mu Buseveri intumbero babihaye n'intumbero yo kugira yo gucangura amoko babihaye intumbero yo kuza bacanishamo abantu niyo ntumbero yabo bari bafise niyo ntumbero yabo bagaragaje mu gukora kwabo nayo ubundi kuvuga ngo bakoze neza ngo barashima ngo nabo bakoranye oya n'ukuri nibavuge ti twacanishijemo abantu bashime ko bacandishijemo abantu bashime ko bateyemo imbuto mbi mu bantu kuko amajambo bavuga yari amajambo mabi amajambo yo kwica amajambo ndetse atabereye na gato nuko niko tubibona twebwe abanyagihugu ko baje bacandishijemo abantu baje bakora ikintu cyo gucandishijemo nicyo twabonye nicyo twababonyemo sawa murakoze mugire umunsi mwiza sawa sawa
turabaramutse cyane urabona ko ibikorwa twebwe turakora ntabwo ko ari igikorwa kibi cyangwa aho wasubiza kuva n'umuntu uwo ari we wese nyine ababibona gukorana neza n'inzego z'umuntara w'ururimi ni byiza cyane ariko rero njyewe mu Buseveri ntitujya twumva ko hari aho uba wihenze kuba wazuye ibisigarira bye mu yindi myaka abandi tuba twihenze kuko ibyo bikorwa byose bakora tuba twumva ko nta n'ubuhinga bafite bwo gutandukanya ibyo bisigarira abandi bafite kuko byose ibyo batoye byose bagakora ibyo 2022 ni ukuvuga ko rero kubera ko tugira gahunda y'ubundi bakoresha cyangwa ndakurenga hamwe wo kwihemba kuko mu Burundi hafi abantu benshi bagakora abantu benshi cyane niba bitandukanye ariko rero mba ntibara ngira ngo batotwereka ibindi bisigarira ngira ngo cyabapfuye mu yindi myaka bakabitwereka kuko urumva bavuze mu yindi myaka biri gusa mu yindi myaka ntabyo babona ntabyo batubwiye kuko hari abapfuye imyaka ishize hari ibyo mirongo itandatu na gatanu mirongo na kabiri icyenda na gatatu no kuza mu yindi myaka agira akurikira ariko mu Buseveri ho ibindi myaka ntakivuga ko ibyo byose gupfa byose babitoye byitwa imyaka ya kabiri gusa aho umuntu wese afite amakenga kuko sinonga ko yereka ababuze imyaka ya kabiri gusa cyangwa se igihugu n'ubundi kiguma kibura aho rero turabona yuko Seferi tuhava yabitwereka ndetse n'ubu usora by'indi myaka icyenda na gatatu hose imana ifite igihugu cyagiyemo ibihe bibi ubwo ntiyagiye batubwira ko bihenze nta na rimwe kuba batoye ibindi bisigaye mu yindi myaka aho rero urumva nta muntu atagira amakenga ariko rero reka turindire kuko turabona iby'indi na kabiri n'igicenda na gatatu biraboneka itandatu na kangahe byose bizoboneka hari igihe bato twereka n'ibyo ibihumbi bibiri na cumi na gatanu nihagera basabwe bakeka ko ese habaye ibinogo rusange kuko ari umuntu w'umushinga nkahe cyo bikaba byenda bikabiye ibindi tuba byo kuba byo bimushinga akabirondera murakoze
ko twese dusangiye cyangwa n'urukanyo
Kajinza mbagate kakao turuwa ndanyani kigani rohu iwaziki chukuruno uambere. Tukarikeze hemu nara ya Karuzi ya hobi ya nechuwa hilo na wenye niagize ichashikiriza kubijanye nuko severe iliko ilakora. Nivyashikirizwe nuirongo ye ndaicha ili lika tumutegeo.
Ndawara mukiji. Cheche ni waza kumukiste tere. Kuri ayo magufa yatowe ibururi no kuri gutohoza abantu bishwe 72 byari byiza muga niba reke gukorera umugambo CNDD-FDD turi ku butegetsi gusa nibakorera abarundi bose batohoza ibyabaye 72 batohoza ibyabaye byose 93 kuko muri ibyo binogo biriko birimbwa batoramo amagufa yabishwe usanga hanini hari n'ibyo 93 bavangavanga kugira ibyo mu 93 ntibite bimenyekane. Rero severe ingorane ufise ukorera uruhande rumwe rwa leta kwa CNDD-FDD kandi na CNDD-FDD ifise uruhara mu bantu bagiye baricwa ngaho mu Burundi. CNDD-FDD irafise uruhara mu bantu bishwe i Burundi nko guhera batanguye intambara hahejeje Uganda kugwa umuhisi Melchior Ndadaye. CNDD-FDD yarishe abantu benshi cyane kuko ntiturumva amatohoza yabyo, tuma twumva ngo 72 gusa. Iyo nibatohoze guhera 72 n'ibyo babitohoze mbwabagire ko batohoze n'ibyabaye inyuma y'urupfu rwa Ndadaye. Tugira amahoro, murakoze.
Tuandanya ikiganiro cyacu uraziki cyukuru no wambere tugana no kumusoza wacu reka abonaho twumvirize Karori Nditije na wenyene agira ica ashikirije
umusevere n'ukuri nta nibiterasoni sivyo nivyo kuvuga iyo ariko arashima ntitubibona na gatoya. Nibishimire nyene ko barose amafaranga, nibishimire ko barose ubutunzi bagiye muri uwo mugwi bashaka amafaranga, birondera amafaranga, bashaka no kugira ngo batoneshe ubwoko bumwe ngo bawuvugire, bashaka kweza agatima ubwoko bw'Abahutu ngo bwarishiwe ngo bwarishwe. Nivyo twagumye twumva bashikiriza bavuga, nivyo twagumye twumva bashikiriza Abarundi. Urumva ko bariko baratera imitima mibi, bariko baratera imbuto mbi mu benegihugu. Intumbero bari bafise intumbero uwo mugwi wari ufise intumbero uwo mugwi wari witirirwa sicyo mbona sicyo tubona wakoze oya sicyo waje ukora warahengamye gose wara wacyo ufata izindi nzira nijyo tubona twebwe abenegihugu kubyo bakoze ego turabigaya gose nibyo bakoze ntibirarire ntibishime ngo barashima kubyo bakoze ngo ko bakoze neza bakoze nabi pe bakoze nabi kuko ibyo bakoze n'amarorepo ego murakoze rero murakoze cyane
turamushimiye umunywanyi wacu wo mu gisagara ca Bujumbura Karori niko yagize tukaba twari twibeshe ariko ubu reka tukurikire Karori inditije nawe nyene agira ica ashikirije kubijanye n'umugwi severe katumitegeye
ubacho igikorwa urya mugwi severe ujeje kumenya ukuri no kurekuranira ibiri kurakora n'ibintu biteye kubiri n'ibyatekanijwe amasezerano y'Arusha n'ibintu aho kunywanisha abarundi ahubwo bisambura biteranya bibugwanga kuko uravye ibyo bakora nkabirya ibiziga bazura mu binogo ugasanga bazura ibintu ibiziga byo mu 1922 kamengo hapfuye ubwoko bumwe abapfuye 1883 abo kamengo ntaba yapfuye ntibishwe kamengo hapfuye abahutu gusa kamengo ntabatutsi bapfuye n'ibintu rero byerekana yuko ibyo bakora ite ku bine masezerano y'Arusha ibyo bakora bategekwa n'umugango CNDD-FDD ugomba kwerekana gusa yuko ari ubwoko bumwe bwabuze bw'abahutu ikigongwe kukigirwa cyangwa kugisaba birategekanijwe mu mugwi ugere kumenya kuri ne kurekurana no kumwanisha abarundi mugaye ibyo kugira ngo bibe nuko bwa mbere hoho uwo mugwi ubanza ugatohoza ukamenya uti uwiciye uwishe umuntu wanaka ni naka bagatohoza bakamenya yuko ariwe yabikoze naho yabikoreye n'ingene yabikoze hanyuma akaba rero umugwi ujere kumviriza uyo muntu yitwaye avuga ati jewe nakaranyiciye uyo nawe yishe akemera tukemanga tego n'ukuri jewe ibi nayikoze kandi ndabyemeye mugabo ndasabye ikigongo akagisaba imbere yabo ibyo ni ukwita ubutungane ubwo abashingantahe bo kumugina abo rero bakamwumviriza bakumviriza uyu yiciwe bakumviriza yemeye ko yishe uyu muntu agahita agasaba ikigongwe
ni kuri iyo jwi rero rya Karolinzi TJ duciye tugarukiriza ko kino kiganiro cyacu cyo kuri uno wa mbere igenekezo rya 2022 ntwarante turabashimiye mwebwe mwese mwagize ico umuterera kugira ikiganiro cyacu kibe na mwebwe mwese mwaduteze yomi ikindi kiganiro ni ku munsi wa gatatu na huta
kwa kure andika ubutumwa ariyo message canke uturungikire amajwi ariyo audio
Mwiraziki
uko gutegura amatora
Mwiraziki
kamera iyo ngiye nago nayakire neza